Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Nikigandre chugwaruka, nyerekia magarayabani.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabara mukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro z'ijwi rya Amerika. Ukubara mu matwi ni ingwara ituma mu bwinjiriro hagati na hagati canke ugihimba c'imbere mu matwi haza udukomere. Naho iyo ngwara ikarira cyane cyane abana n'abakuzi irabafata. Ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gitahamagara y'abantu ku isi yaremeje mu ntango z'uyu mwaka ko abantu bashika ku miliyoni 700 ari bifata. Ingwara ituma umuntu abora mu matwi igwiriye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Imvo ni uko ibijyanye n'ubuvuzi muri rusange bitarashika ku rugero rushimishije nk'uko inkuru zitandukanye zibivuga. Ukubara mu matwi kenshi ni intandaro y'izindi ndwara umuntu aba yari asanzwe agendana. Izo nazo ni zifatira mu bihimba byo mu mihogo nk'ibigoga cyangwa mu mazuru mu gihe umuntu yamana ibicurane bya buri munsi. Imyanda izanana mu mazuru ishikira mu matwi biciye mu muhoro ufatanya ibyo bihimba. Ariko rero ishobora kuva kwigwirirana ry'imicafu yinyegeza mu bice by'inyumviro igahava ihaborera nk'uko abaganga babikimenyesha. Inyifato zimwe zimwe mu bijyanye n'uko turera abana bacu zirabakwegera ukubora mu matwi. Hamwe nuko amatwi abahaye ibyo banunuza. Mu gihugu cya Finland basanze ko ukugabanya ikoreshwa rya tetine bashyira mu kanwa k'umwana kugira ngo ntagumarira kwagabanuye indwara yo kubora mu matwi ku rugero rw'icya gatatu. Indwara yo kubora mu matwi iravugwa kandi igakira. Ariko rero dusabwa cyane cyane ugufata imiti neza. Mu gihe tutabigenjeje uko iraheze ikama yagarutse nk'uko abaganga babivuga. Uguteba kuyivuza gutera igabanuka ry'urugero rwo kumva. Ku bana bato biba intambamyi yo gutera imbere mu bwenge ku rugero rw'abandi bana. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'indwara ituma amatwi abora. Kuri mikro muri kumwe na Josene Nduwayo kaje mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Alain Yves Irankunda arubaza ati twarinda gute abana bacu ingwara yo kubora mu matwi? Ngizi nyishu bamuha
bamugirira isuku bakamuhanagura neza agaca akurikira ubuzima bwiza bwiwe.
Tumujana kwa muganga bera bamupima mu gutu harabe ingwara afise mu gutu.
Na amazi arashaka gutera umwana indwara mu matwi. Rugi wagiye koza umwana kubera umusuka ko umubiri wose hari igihe utuzi tujamo. Ucufata agatishikoto gacisha mu matwi.
Akwiye kuba akoresha akantu k'agapampa. Kuko niyo wokogesha intoki bucafu bwo mu matwi ntibushobora guheramo. Naho nyene wabombetse atamazi ari ubanzwa.
Isuku ni ikintu cyiza cyane ku mwana kubera nta bwenge abafise. We uri nyina wiwe utamwitwararitse nta wundi yaziga kuburara umwana mukatari we wenyine.
Kanene umuvyeyi kuyogereza umwana akamukurikirana akamuhanagura.
Amazi ariyo hanini bihanuka ko ntashaka kubyirinda rwose akamukingira mu matwi mu gihe n'imvura iguye atatwa mu kamufuka ari mu mugongo kandi akamenya n'ibintu by'imicafu ko bimuja mu gutwi.
Mwana umwitayo ari ingwara nyinshi ushobora kumurinda zomufata nk'iyo utamurinda cyaze mufata.
Ugumwa umukuru gutura na burya bakuru gutuza mu matwi umukuru amubucafu buri munsi.
Boza barabarinda ubucafu kuboza bakaraba ngene basuka ya mazi mu gutwi ntibagahanagura ntibasuke ya mazi abana bari ko bakena nabandi hazararaba ko abana batishira ubucafu mu gutwi.
Ni umubyeyi karoza umwana wiwe ashobora kurondora nk'amaga ukamwogesha ganye ukamugisha mu maso kugira ngo amazi naje mu gutwi amasige yose ugashaka ukamwogesha amazi na naki.
Kutamenya ukugene tugira isuku mu matwi ushobora gukwega udukomere dutuma habora. gukoresha agatambara gasukuye neza ni nkenegwa byongeye urutoki rw'uruhererezi niko twokoresha mu kwinjiza mu matwi icyo batwumviriza bo kwiyubara no kutarushikana ku nyumviro kuko ishobora kononekara nkuko abaganga baduhanura two kwitwararika guhanagura amazi n'isabuni byinjira mu matwi gihe twoza abana ibimenyetso bimwe bimwe bishobora kudufasha kumenya ko mu matwi hariko harabora hamwe n'amazi aguma jojota ahandi naho n'amashira azana na kamoto kabi nkuko abaganga babisigura akatari gake imisonga yo mu nyumviro n'umucanwa bituma tubabara cyane imiti imwe imenyekana mu buvuzi irakunze gukoreshwa akarorero ni acetaminop ibuprofene canke amoxicilline ariko rero iciza nuko umugwayi atohirahira ngo ayifate adakurikije impanuro za muganga kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara yo kubora mu matwi tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagize ku ivuriro ryo mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura Alain Yves ijambo ni gwawe
urakoze Joseline ayo marira wumva nayo ikibondo gifise indwara ituma amatwi abora tugisanze ku ivuriro rito rya leta riri muri komine Kamenge mu gisagara cha Bujumbura uretse ko indwara y'ukubora amatwi ifata n'abantu bakuze ikarira ahanini ibibondo biri munsi y'imyaka 5 insiguro nuko abasoda b'umubiri wabo utaburamenyera kwigwanira nkuko vyemezwa n'abaganga babinonosoye akarorero twakabonye kuri Crise Tonto ndabashinze w'umwaka na mezi 6 ava mashira indani y'ugutwi kw'iburyo umwegereye wumva yo mashira asohora akamoto kabi ikindi nisazi ziguma ziduma muri uko gutwi bikabuza gutekana ico kibondo nkuko twavyiboneye inyanduruko y'ingwara y'ukubora kw'amatwi irashobora kuba iva ku nyifato yo kwinjiza amazi mu matwi mu gihe cy'ukoza umwana igete igira neza n'umuvyeyi aba muri komine Kamenge quartier heha inomero zitatu avuga ati
kandi bazani kubera namwoza amazi menshi akiruka mu gutwi kubera niko namwoza naramumaza mu mwanya mwishi kandi urumva ibintu byo koza abana je ntavyo narimenyereye sinari bwacu ubwenge bwo ubukonosho barakorera abana
ukudatwara hakiri kare kwivuriro umwana afise ingwara ituma amatwi abora kuratuma sinzikara ndayishimiye Desiderate umuvyeyi aba muri quartier Teza avuga ko uwiwe hagizaho atumva kuko imiti yari yananiwe kubwiwe iyo dafata umwanya ngo amwiteho akurikije impanuro z'abaganga amagara yiwe yaragiye akagirire izo nazo zikaba zari zijanye no kwitaho isuku ry'amatwi y'umwana igihe cy'ukoza ikibondo nico kwitondera kuko ari kimwe mu bifasha gukinga ingwara ituma amatwi abora barutwa nayo Claudine afise abana batatu aratubwira uko avyifatamo
ndakora mu mazi nkaza ndacisha mu mutwe cyangwa cyamara guzanaga ndashusha nta canga naya kanye mugaho mu kumwoza kugira ntamuturi ndashusha kubera ndayamogeje nta kanye hajima kenshi ndakunda kuraba mu matwi pata tucafu turi
ibintu biruko mu gihe abavyeyi bamwe bamwe batazi ibimenyetso vy'ingwara ituma amatwi abora Goretti Manario umuvyeyi avuga ko yabona ikibondo ciwe gihema kidashikana harimo n'imisonga idahera atazimvo kubwiwe iyo adacisha urutoke mu gutwi ngo abone amazi ajojota ni yari guca nikanda ko ari ingwara yadutse ku mwana wiwe inyifato yo gusuzumisha umwana kugihe iramufasha mu kudafatwa n'ingwara yo kubora amatwi Nadine niyo saba n'umuvyeyi w'abana babiri aba muri quartier Gatunguru
njye kwa muganga yego ntangwana nimwe afise mu matwi kuko atamatwi ndabona ngo aje ngo afate umwanya wo kurikirana umwana n'umwanya wo gukora bya bikoko
ukujijugwa kubijanye no kumenya gukingira indwara zikarira ibibondo nakamo abavyeyi batera ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
aba abavyeyi ku ruhande rwabo bo kwirinda ibyo tuma abana babo bagwara indwara yo kubora mu matwi. Aha ni nko kutabaha ibyo banywera ku gikombe kimwe. Inkurikizi nuko bo kwandukizanya ibicurane cyangwa indwara zo mu mihogo zishobora kuba intandaro yo kubora mu matwi. Igihambaye nukubigisha inyifato nziza y'isuku bakiri bato. Akarorero nukubamenyereza kuterekereza ibiseru no kubigisha kwimyira. Kubana binonorera imitsi mu mazi adatemba bo kwitwararika kwama bagira isuku ry'amatwi. Mu gihe baryamika abana bo kwirinda kuberekeza ku mpome zisisiye. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara yo kubora mu matwi, tega amatwi kiyago twagiranye n'umuganga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zo mu matwi. Muganga Serge Ngowe n'ubusa aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Serge Ngowe n'ubusa ndabaramukije.
Mwaramutse.
Indwara iyo ifatira mu matwi ya otite umwana boye murinda gute?
Ubonye umwana afise utuseru amazuru aziba yasamura na korora ni gucunyaruka kumuvuza.
Bajya bavyeyi bo usanga mukoza abana ugasanga babareka amazi akabinjira mu gutwi, inyifato ikwiye kubaranga niyihe?
Hari umwana debre usanga itaduga cyane. Umuvyeyi abona utwo umwana afise uduseru abona ko ngo umwana wese ateza kugira ibiseru, hari aho aturikisha karira mu ntango ukabona gasinzira nabi kaguma kihindukiza kihindukiza ajya akaba ariko karababara akajya kuyibona arayararira karara yicaye ntacyo abona ku umwana afite ingorane. Arashobora kuba ari twatuzi twinjiyemo umwana amugiteretse mu mazi akamurekerayo abatose agakanya akajya bimugira iminsi yose acyo usanga utuzuru tuzivye urayashusha ukakoza mu rutoki nawe utavuze termometre ni umwozamwo kandi uhejeje umwoza ugaca umufuka n'ingoga kuta mufusa cyakanya.
Ugukanya kwa cyane kurasha gutuma rero haviramo niyo ngwara iyo mu matwi bitoti.
Icyo no hanura ababyeyi babonye umwana aziba amatwi hatanguye gukanya aruwonka aronka agakwega kabiri gatatu kabona ariruhukije arufata bibero arakwega uko nyene ukabona ariruhukije naye amazuru atazivye arakwega gahagushika ubona ko ahaza arushanga arushimisaya cyangwa umwana atanguye kugira gakorora nta mwana numwe araza ngaba ari hagifatwa ngo haza amashyara mu
gihe ndabakenguruki.
Murakoze namwe murajya muratubaza dusigurira ababyeyi.
Koze mugenzanje Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ibiganiro dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo gahayagize umuvyeyi. Se abariko batwumviriza ko ikiganiro arikira cyiri rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingwara iyo kubora mu matwi. Waruka nimurambigwe kume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Abana bari munsi y'imyaka 5 nibo bakarirwa n'indwara zo mu matwi.
Harya munsi y'imyaka 5 umubiri w'abana utaramenya kwigwanira bagwara utugwara dutandukanye cane cane za ngwara zifatira mu mihogo hamugasanga ku 90% zitera za ngwara zo mu matwi ikunda kuja mu gihimba c'ugutwi bita trombe de stache. Umwana akumva ububabare budasanzwe aho rimwe na rimwe rero hazamwo amashira.
Baza ndakwishura.
Nigute umwana bomwoza bigatuma adafatwa n'ingwara yo mu matwi.
Nihaje iyo bari kubaroga. Amazi aragiye mu matwi kinjira mu buhimba buto buto bw'amatwi aribwo buzotuma uwo mwana agwara otite. Inyuma y'indwi zibiri zitatu umwana atangwa kumva ububabare. Nukumenya guhanagura amatwi.
Mbaza ndakwishura.
Tuhora tubona abantu bakuze yo kwa ingwara yo mu matwi. Abari otite.
Arashobora kuba ari mu buto bwiwe yaragwaye ingwara y'amatwi ugasanga kumva bigenda biratituka. Ubwa kabiri birashobora kuva yuko umusaza bwiwe bya bice bigize ugutwi byononekaye ugasanga ntagishobora kumva neza. Ni ukumenya yuko abantu bakuze nabo nyene bagwara ingwara y'amatwi.
Mbaza ndakwishura.
Iyo ngwara yo mu matwi ingaruka mbi ishobora gutera n'izi muganga.
Ni hamwe umuntu abatagishobora kumva kuko ya ngwara yagiye iraza ikira iza ugasanga twa duce duto duto tugizwe amatwi turahasinzikariye. Ku munyeshure rero murumva yuko nk'ivyo bimushikiye ari ingorane cane gose ku mashure yiwe atabagishobora gukurikira umwigisha wiwe biri mu bintu bishobora gutuma n'umwana aheba ishure.
Rugamba rwa maki kayanje
Kwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya wanyu duwo mutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Hari usanga umuntu ari karoga ugasanga yibagiye kuri sabuni mu gutusha gutera ingwara cyane.
Iyo umuntu ari karoga ategerezwa kwitwararika kugira isuku amatwi yiwe. Hama kitwararika yuko iyo ari karirongorora ategerezwa gukura ya sabuni kuko irya sabuni iba irimo ibicafu. Nya sabuni yuzuyemo imicafu uko iminsi igenda yajemo indani haravyukiye ingwara y'amatwi.
Mbaza ndakwishura.
Yama telefone cyitaba nashobora gutera ingaruka z'ingwara y'amatwi.
Byarerekanye ahubwo yuko ajya amatelefone twitaba arekura imishwarara igenda ku matwi yacu. Byaribonekeje yuko ku bana babahaye amatelefone hakiri kare bagize ingorane zo mu mutwe ugasanga baragize ya makansere yo mu mutwe canke ibivyimba mu mutwe bivuye ku ya mishwarara ya matelefone. Muze murabe namwe iyo mumaze umwanya muriko muravugira ku itelefone ugutwi kurashuha kubera na telefone yo nyene yashushe. Ni mugabe rero.
Mbaza ndakwishura.
Ubu hari imiti ivura indwara yo mu matwi nk'ikirundi.
Biva no ku rugero umuntu abagwayeho. Umuganga we nyene yamusuzumye niwe aheza akavuga ati uyu muti ni wujanye n'indwara yiwe. Arashobora kumuha mama akongereza ko nari ya miti bita antibiotique. Imiti y'ikirundi murazi yuko hari amashirahamwe yemewe na leta bakora ku mugaragaro berekana imiti kama ifise akamaro ku magara y'abantu. Abo rero umuntu arashobora kubitura akabahanuza ariko biya bindi umuntu yumva iruhande muragabe aho usanga byononye amagara y'ibibondo byanyu eka n'amagara yanyu.
Rugamba rwa maki kayanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka gwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Chafu bwo mu matwi urakwega ingwara.
Ncane cane ivyo bikunda kwibonekeza ku bantu bakuze aho barondera ikintu bakuzemwo nyamicafu ugasanga ajya akorakuramo kuko ntibabazi ivyo akorakora barononye twa duce two mu gutwi tukakumurekera ugasanga harandukiye ingwara yo mu matwi. Kwa muganga baronza matwi ni mu biture bunyene bazoheza bitwararike amagara yanyu muheze mugire amatwi yumva neza.
Mbaza ndakwishura.
Haje umuntu ageze mu busaza atacumva aba yaragwaye ingwara zo mu matwi.
Ibihimba bigize amatwi bigenda birakura bigaheza bigatuma wa muntu kwa buryo buhugira yumve bugenda buragabanuka buhoro buhoro. Ntiba bivuga yuko aba yagwaye biba bitewe n'ubusaza bwiwe. Ariko aho bishobora gushika ugasanga yaragwaye ya ngwara ya otite mu buto bwiwe ukumva kwiwe kugiye kugabanuka bitavuye ku myaka yiwe.
Mbaza ndakwishura.
kumbona ubeshi batumva uzosanga muri kazoza beshi bagwaya amatwi
ni murabe namwe ibibazo abantu bagira muri iki gihe ugasanga mu bwenge bwiwe wamwitwara ariko ukaba mwinshi agatuma uto kugira ashobora gutorera inyishu ku bibazo ugasanga yari karagenda mwibarabara ibimukikije ntavyo aba acitayeho ugasanga ntaca kicumva nivyo bibazo yikoreye kuri we bimutuma ico umuntu amubwiye adashoka cumva
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagize umuvyeyi Ivuka njanje mama waragishimiye waramoye banda ngozo kumwimbi warangaburiye ndakura uransomesha
Janje mama waragishimiye waramoye mvanda ngo zokuma imbi warangaburiye ndakura uransomesha waranerura mama
Duhi jambo abanywanyi bacu Umunywanyi wa mbere yitwa Eric wo kumutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yatwandikiye avuga ati Narumvise ikiganiro cyanyu kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kirampimbara Abandanya avuga ati Narituye ABF baca bansaba kuzogaruka kuko abifungisha Burundi babigirirwa ku isango Eric abaza ati None bisigura iki no kuvuga ko badakwije ibyangombwa Muganga Anita Munyana duhera umuco umunywanyi wacu
kubyerekeye kwifungisha burundu sikintu coroshe barakufatira umwanya ukwiriye kugira barabe vyukuri yuko iyo ngingo wafashe wayumviri na cane cane iyo wubatse ukabonana n'umuganga wa mukenyezi wawe aje mugasoma mukagira ibiyago kugira vyukuri barabe yuko iyo ngingo ufashe mwafatiye hamwe n'uwo mwubatse kugira habaye akagorane ntimude mutane ko umwikoma rero si kuvuga yuko babuze ibyangombwa ariko babanza gusuzuma bakaraba yuko iyo ngingo yayifashe yabyiteguriye
Umunywanyi wa kabiri yatwandikiye avuga ati nitwa Kado Ingozi ati nubwa mbere numvise ikiganiro cyanyu bintumye nezerwa nuko tuca tumenya ingene twikingira ingwara nka korera n'izindi murakoze Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye bongera badutera intege. Twizere ko inyishu tubashikiriza zibafasha mu guteza imbere amagara yabo. Nkuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti imfizi y'intama itendera nka se bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Kenshi ukunda gusanga umwana amezi nka se afise imico nk'iyase ugasanga sanase tufate nk'umuvyeyi atagihari umuhungu mukuru iyasigaye ashobora kusigara ariwe samuragwa urugo
bikubwiye iki
ese abari umuntu yakora ibikorwa no yitahi neza y'umuryango ntakunda abandi no kuvuga uwo mwana naca kurabona yose wiwe afise imico myiza nawe gacha yifatira kwa karurira
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Yves Irankunda yafashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Kiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri mirongirindu ni chenda, amajana chenda na mirongitano na gatatu, ubusa mirongirindu na kane. Change kuri, mirongirindu ni chenda, amajana chenda na mirongitatu na kane, amajana ndwi na mirongitano nindu. Change kandi kuri, mirongirindu ni chenda, amajana ne na mirongitanda tunakane, amajana tana tunichenda. Kuri mikro, ngarikumwe na Rosine Nduwayo, ndaba sezeye vugani na hubutaha.
Cari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Are you trying to get through? Are you reaching out for me? I'm reaching out for you. I'm just so depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent. But I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet, and I know some so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough fact to follow. One tough fact to follow. I'll be one tough fact to follow. Here today, gone tomorrow, but you'd have to walk 1,000 miles. My shoes just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find, looking through each other's eyes. But don't everything's so tense and gloom. I almost feel like I gotta check the temperature of the room just as soon as I walk in. It's like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact, cause if I do that, then it opens a door for conversation like I want that. I'm not looking for extra attention, I just wanna be just like you, blend in with the rest of the room. Maybe just point me to the closest restroom. I don't need no manservant trying to follow me around and wipe my laugh at every single joke I crack, and half of them ain't even funny like that. Marshall, you're so funny, man, you should be a comedian, damn. Unfortunately, I am, I just hide behind the tears of a clown. So why don't you all sit down, listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk 1,000 miles. My shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find, looking through each other's eyes. But don't take these cards ourselves and flip them, don't expect no help. Now I could have either just sat on my ass and pissed and moaned, or take the situation in which I'm placed in and get up and get my own. I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags. I sat on the porch and hoped and prayed for a dad that show up who never did. I just wanted to fit in every single place, every school I went. I dreamed of being that cool kid, even if it meant acting stupid. And Edna always told me, keep making that face, it'll get stuck like that. Meanwhile, I'm just standing there holding my tongue, trying to talk like that. Till I suck my tongue on that frozen stop sign, 48 years old. I learned my lesson.
listening, cause I wasn't trying to impress my friends no more. But I already told you my whole life story, not just based on my description. Cause where you see it from where you're sitting is probably 110% different. I guess we would have to walk a mile in each other's shoes at least. What size you wear? I wear 10s. Let's see if you can fit your feet in my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find. Look at